Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya mbere mu nyonyo n'umwaka 2025 namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba katakawe ndabahaye mwiwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira umuntu umwe yaratowe ko agwaye indwara yakorera ku mutumba Mutambara muri komine Rufunge kuno wa gatanu abanyagihugu bo kuri uyu mutumba batekewe n'ubwoba ko icyo kiza gishobora kwandagata kikiha inkumbi na ridi uyu mutumba ufite ikibazo cy'amazi meza idogo ni yose kubarimye b'ikawa bo mu ntara ya Burunga bashoboye ikawa yabo matonorero amezi atandatu ariguruye barindiriye agahembo kabo amaso yaheze mu nzira nayo muri komine Bubanza abanyagihugu bariyamiriza amanyanga yaranze itangwa ry'imbuto y'ibigori ya pano 53 bavuga ko yagiyemo kamwana wa mama bagiriza abo mu ntwaro ko ifisemo uruhara kuko iyo mbuto ubu zigurishwa kuri magendo atacamira aya n'ayandi mu kanya sambikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
yasubiye kwaramutsa ano makuru tuyahere mu bisata cy'amagara y'abantu indwara ya kolera ibandanya irandagata muri komine Rugwe mu ntara ya Burunga kuno wa gatanu ku mutumba Mutambara hari umuntu yatowe yanduye iyo ndwara uyo muntu akaba ariko avurirwa muri kino gihe mu bitaro bikuru byo mu Rugonge kuri uyu mutumba hasanzwe hari ikibazo cy'amazi meza abanyagihugu batekewe n'ubwoba ko iyo ndwara ishobora gusasika inganda nkuru ya Pacifique Nkeshimana
uwo muntu atobwiza cy'indwara yakorera ku mutumba wa Mutambara kuri uyu wa gatanu mu ntwaro kuri uwo mutumba baremeza ayo makuru bavuga ko uwo mugwayi yaciye arungikwa ku bitaro bikuru bya Rumonge ahariko aravurirwa amakenga ni menshi mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Mutambara n'umutumba umaze iminsi mu bice byinshi utagira amazi meza yahora akoreshwa yava mu mazone ya buruhukiro na Gatete muri komine Rumonge nyene ariko abanyagihugu bamenyesha ko ayo mazi atakiboneka ku masoko no ku bindi bibanza biriko nk'abantu benshi nta mazi ahari abakeneye amazi meza yo gukora ibikorwa bitandukanye mu mihana barayagura ibidimwe ikabigugu hagati y'igihumbi n'amajyana'atanu n'ibihumbi bibiri mu mafaranga y'amarundi umutumba wa Mutambara ugizwe n'ubucimbiri 11 hagereranywa ko hoba haba abantu bababa 35,000 aba bose bakeneye amazi baje kuva mu ruzi murembwe amazi yago bikavugwa ko ari mabi cyane abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Mutambara bakababona ko hamwe atacokogwa iyo ndwara ishobora gusasika inganda kuri uwo mutumba bagasaba intwaro abagira neza n'abajejwe mu magara y'abantu hamwe na regidezo gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi meza aboneke kuri uwo mutumba
urakoze Pacifique Nkeshimana tuvuye mu gisata cy'amagara y'abantu tuje mu gisata cy'uburimyi aho imyido ari myinshi pariki b'ikawa bo mu ntara ya Burunga bashoye ikawa yabo mu kwezi kwa kane mu matonorero ya Buyenzi kugeza ubu batarahembwa amafaranga yabo basaba barongoye iryo tonorero kutorera igishu iki kibazo kuko iki gitegwa aricyo cyari kibatunze ni kuri ya Julienne Muzinga
iyo myidogo y'abarimyi b'ikawa bo mu ntara ya Burunga ngo ifatiye ku kubura agahembo k'ikawa bashoreye ku matonorero y'ikawa kuva mu kwezi kwa kane umwaka ariko kugeza ubu bararindiriye amaso ahera mu nzira abarimi twasanze ku matonorero bigana ko uko guteba kubahemba biheza bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo. Aho ngo ni nko kubura ibikoresho by'abana baja mu mashure kudashobora kuriha abo bakoresheje mu gusasira canke mu kwamurikawa mbere nabo bafitiye amadeni ngo barabarembeje bibaza ko ari kubaherana. Hejuru yo guhembwa batebye ikindi abo barimyi biyamiriza ngo n'umwanya munini bamara ku matonorero mu gihe bashoye ikawa yabo. Ibyo bigatuma mbere bamwe bagira agashavu bakaniyumvira kwirandura kuko itagihabwa agaciro nk'ibindi bitegwa. Abarongoye itonorero bavuga ko icatumye abo barimyi bateba guhembwa hagoranye ubuhinga bwo gushira igisata c'ikawa mu buhinga bwa none kugira ikawa ishikire umuguzi izwi aho iturutse. Ikindi cyatumye riteba ngo kugeza ubu hari abarimyi batarisansumisha muri ubwo buhinga bushasha ibituma icyo gikorwa kidindira. Ku bijyanye no guteba ku matonorero naho nyine basigura ko imvo ituma abarimyi bahamara umwanya munini ari uko ubuhinga bushasha bwerekana ko ikawa ziri mu bwoko butandatu bivanye n'inge n'ikawa yakwirikiranywe. Tubamenyeshe ko iryo tonorero ryashorewe ko ikawa n'abarimyi bagera kuri 505 bakaba bashoye ikawa yose hamwe amatoni 222 ari ku giciro kingana na miliyoni 314 z'amafaranga y'amarundi.
Urakoze nawe nyine Julienne Muzinga tukimwisata cy'urimyi imidogo n'imyinshi kandi barimyi bo ku mugwa mukuru wa komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura biyamiriza akamwana wa mama kaba mu itangwa ry'imbuto ibigori zo mu bwoko bwa Pan 3 basigura ko batumva ingende bataronswa izo mbuto zigahabwa abandi kandi bashe amafaranga basabwa kuva kera. Basaba babijejwe gukura mu nzira icyo kibazo kibaraje ishinga inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Abanyagihugu batari bake baba ku mitumba yo ngaho mu gisagara cya Bubanza bavuga ko babuze icyo bafata n'icyo bareka biturutse ku ibura ry'izo mbuto z'ibigori zo mu bwoko bwa Pan 53 kandi bararisha amafaranga yazo kuva kera. Abanyagihugu bavuga ko hagiyemo akamwana wa mama mu itangwa ry'izo mbuto bagize ngo barabaza ngo nta nyishi tomoye baronka.
Shukuru mkuu titanga ni kwa mwaka mwana wa mamu. Tugi zengo turabaza batubwira ngo ninyikore ku mbuto kama. Ngo changi ngu zibijagwa mkukongwe zi mbuto za panisa ya turango ni mwani mwani zoroba kuhira. Tuwa dije umukuru mutumba atubwira ngu mba ngu wali sabze ngu niveshi ngu niworonga bose. Yachia tege kariero ko ahatangwa ilo minongubili mkachimbiri. Yogi kwa wa ilo minongubili mkachimbiri njitiro kuhira kuko mkachimbiri. Kesho usanga karimo n'inzu zirenga 40. Biragoye rero ko ibyo biro 20 ngo bigaburira abantu inzu 40 ngo bagende gute gutanga rero hashakora ikimenyane kidasanzwe.
Abanyagihugu basaba ko boroswa izo mbuto kuko bazi neza ko ziriho. Ikibabaza ni uko ziriko ziragurisha kuri magendo kandi abazidandaza bazwi hanyuma ntibafatwe.
Twagirije dusaba ko twoshobora kutubaza izo mbuto kuko ture turazibura kandi bazizanye ko bakatubwira ngo ntazihari ngo nizodukwira ariko ugiye kuri marche noir mu kinywabi ugasanga urazirose. Hari abagurisha ikiro 25,000 hari n'abagurisha ikiro 30,000 kandi kibabaje abo bantu barazwi na mukuru w'umutumba ubwiwe arabazi none ko abajeje intwaro batabafata ni kubera iki? Mbega ko twe tubibura ariko kuri marishe n'uwa bikaboneka none wowe baba babikuye hehe? Ni ngaho rero tuvuga ko hari akamwana wa mama. Twabwiye dusabe rero ababishoboye batuvugire turonke izo mbuto kuko twararishe.
Kuri ayo makinga yose uruganda rwa radio Inzamba gatika kawe twagerageje kurondera musitani wa komine Bubanza kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo cy'abo banyagihugu ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Inzamba
bire gusozera no makuru dukurikire byanditswe n'imyaka bitandukanye kuwundi mukamishwizwa na mugenzi wacu Odase Mbona.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba. Ndabahaye ikaze mwese murano makuru yanditswe n'ibenyesha makuru muri Nondwi. Tuyatangurire ku kimenyesha makuru iwacu canditse ku nyubako z'amakaminuza yo mu Burundi zishobora kubomoka umwanya wari we wose izibangamiwe gusumba izindi nizo muri campus Mutanga hamwe na Kiriri zose ziri mu gisagara cha Bujumbura. Akarorero gitanga ni campus Kiriri aho impome n'amashuri bibangamiwe n'amazi y'imvura. Icyo kimenyesha makuru kivuga ko impome zononekaye
amadirisha yamenaguritse kikemeza ko ibyo byose byamaze kuvako. Icyo kimenyesha makuru kivuga kandi ko hari umucafu mwinshi kuburyo atawo kwibaza yuko hari abantu bahakorera imirimo. Nko muri campus mutanga hoho ngo abanyeshuri ngo basigaye bazibiza amadirisha imifuko nkuko mengo bariko bakinga amazi y'imvura ariko nta na kimwe gihinduka kuko ayo mazi aguma yinjira. Impome z'ayo mazu ngo zirabangamiwe n'amazi y'imvura kubera ko imifurege idaciye neza. Icyo kimenyesha makuru kiravuga kandi ko korera yabaye ndanse mu gisagara cha Bujumbura ngo kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka ngo hamaze gufatwa abashiki 2000 muri bo batandatu ngo bakaba bamaze kwitaba Imana nkuko biharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvyerekana. Ibyo biharuro bikaba byashizwe ahabona kwigenekerezo ya 19 z'uko kwezi kw'icumi guheze. Ikomine ya Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura ngo nibangamiwe gusumba izindi. Hambavu iyo komine haravugwa kandi komine Cibitoki, Isare, Manda na Mugere na zone ngo zibangamiwe niyo ngwara. Ukubura amazi meza yo kunywa ngo biri mu bituma iyo ngwara igwirirana. Turabandanya amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru na SOS Media kivuga ku nzara yugarije imiryango myinshi yo mu makaritie y'igisagara cha Bujumbura. Abakenyezi ngo basigaye babura ico bagaburira abana babo. Kuri ibyo hiyongera ko ibiciro biguma biduga ku munsi abanyagihugu bakavuga ko atabikozwe vuba bwango bashobora kugwa mu kaga. Ngo mu kiringo cy'umwaka umwe gusa ngo biciro byaraduze ku rugero rudasanzwe nkuko bibandanya bivugwa na SOS Media. Burundi Echo imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi kivuga kwishira hamwe Onatur dishobora kugara umwanya wari wo wose bituruze ku kubura ibikoresho hamwe no kubura abakozi banonosoye ibijyanye no gucukura ibizuku tutibagiye no kubura amamashini ahingura ibyo bikoresho. Inkurikizi ngo umwimbu wabaye muke bikavugwa mbere ko iryo shira hamwe riheranye amafaranga arenga miliyari 4 z'amarundi. Kubwa Burundi Echo ngo batowe kugira ngo baserukira abandi ngo baribaza igituma iyo societe iguma igwa mu kaga kandi maze imyaka myinshi mu gihe yuguruwe mu mwaka w'1977 77 ni kuvuga ko iri hafi gukwiza imyaka 50. Aho rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri Nondwi. Mwakoze mwese mwayakurikiranye nkaba ndabifurije kuroranirwa mugire ibihe byiza aho muherereye hose naho butakurira radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Urakoze Odaste n'imbonani no gahabice dusozera ano makuru mwabashimiye mwebwe mwese maduteze yombi gashimira na bagenzanje umwe wese ubwiciwe bamfashije kwaturukaniriza mugire aho mwamubahwe mubanye n'ubyanyu na weekend nziza na gahwana.